ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yego kwashikiriza iganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mutumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutumbira kuri FM 104.3 mu shara no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko ibiharuro byashikirijwe na kaminuza ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Johns Hopkins University bivyerekana kuva cadutse ku isi hose kiza COVID-19 kiramaze kwandukira abantu bashika ku miliyoni 160 mu gihe abo kimaze guhitana bashika imiliyoni 3 ibihumbi 467 2022 yamara kuva incandago zitanguye gutangwa impfu hamwe n'abantu binjizwa mu bitaro kubera ico kiza biramaze kugabanuka mu bihugu bimwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho abanyagihugu barenga 50% bamaze kuronka incandago zikingira ico kiza ingingo zimwe zimwe zabuza abanyagihugu ibitaro bike zari zarafashwe ziriko ziroroshwa yamara abatitsi bakomeye bajejwe amagara y'abantu barabandanya guhanura kugira ngo abantu ntibafate ico kiza minenengwe ngo basubire mu nyifato yutuma bashobora kwandura. Umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho amagara y'abantu Tedros Adhanom Ghebreyesus aherutse kugabisha agira ati vyoba arakara amakosa cyane gose ntangire kwibaza kwikiza COVID-19 carangiye. Mbega ibintu abanyagihugu bose bo ku isi bobandanya gukora mu ntumbero yo kwabirira kure gukingira no gutuza ikiza cya COVID-19 n'ibihe. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga rero turagaruka ku bibazo bijanye no kwikingira ikiza cya COVID-19. Duhiriwe duhishije ko turi kumwe na Dr. Sylvain Nzeyimana arongoye urwego rukuru rw'abaganga mu Burundi akaba ari we ajejwe umugambi wo gukurikirana hafi ikiza cya COVID-19 mu bitaro kira mu Burundi. Mwiriwe neza Dr. Sylvain Nzeyimana.
Ego ndabaye mwiriwe, ndiko ndabumva neza niba ko ibyo bitameze neza ariko n'amahoro.
Twe turakumva neza, turizeye ko telefone zakugenda neza. Ndabaza producteur ngaha, productrice kuko yitwa Fatuma Kalala. Arabiyabi neza kugira ngo ijwi ryawe rishobore kumvikana tuhave twumvikana neza.
Ndabashimiye.
Murakoze cyane rwose. Turi kumwe kandi na Professeur Lionel Ndayiragije yigisha muri kaminuza Alliant University iri mu gisagara cya San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afise ikibanza kuri internet atangira ko amakuru ajanye n'ikiza cya COVID-19 hamwe n'uburyo bwo kucikingira. Mwiriwe neza Professeur Lionel Ndayiragije.
Amahoro neza Frederic.
Murakomeye ngaho.
Ego turaho neza.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangure kuri we Dr. Sylvain Nzeyimana. Ikiza cya COVID-19 cifashe gute muravye nk'abantu muronka mu bitaro? Siniko turazi ko twatwifuje ko twovugana n'umushikiranganji yajejwe amagara y'abantu akatucira ku mayange gato ariko ntiyashoboye kuboneka mu kanya gato. Ariko nashaka mutubwire mwihweje abantu binjira mu bitaro ukuntu bavugwa ukuntu bataha ubona icyo kiza cifashe gute muri iki gihe?
Ego murakoze kuri ico kibazo kandi ndabashimiye cyane kumwitwari kumufise kukugene ibya COVID-19 bimeze mu Burundi. aho ngezari amaso jewe muri kira hospital muvuga yuko ibyakira bya covid 19 uko mu bindi bihugu siko birino egome turazo turonka abagwaye baza bakimwe bagasanga bafise iyo ngwara ariko turonka abagwaye baza batsindikaye yego turonka abagwaye baza batsindikaye nuvuga mbere yuko haje iminsi myinshi atanu umuntu witaba imana mu bitaro byacu yego yitwa na covid 19 ku rwego rw'igihugu naho ugiye kubiraba mbona umengo taravye neza umengo ikiza taraheze ariko kubera ko hari ingamba zo gupima abantu ku bwinshi muri wa mugambi w'umukuru w'igihugu gupima covid abantu benshi hari abaza baratorwa ko bagwaye ariko gushika ubu ngereranije no hiyo aho muherereye bya covid ibikaze cyane biriho yamara ariko ntibikaze cyane niko nuvuga muri uno mwanya
ego murazi ko icyo kiza cihaye inkumbi mu bihugu bitandukanye haba muri Amerika, Iburaya, muri Afurika kandi hose ariko mukatubwira ko mu Burundi icyo kiza kitakaze cyane rwose byavuye ku ngo zafashwe zukugara imbibe hakiri kare
ego yashoba kuba ari byo byafashije kugara imbere hakiri kare hanyuma kandi n'abantu barahawe amakuru ku byerekeye icyo kiza birashoboka kuba byarafashije ariko ndibaza ko hazokenerwa ivyigwa bisesangura neza kugira tumenye igituma tutakariye kurusha abandi kuko sivyimbeshere itwakariye kurusha abandi uravye kuva icyo kiza catangura mu Burundi hamaze kwitaba imana abantu batandatu gusa wumvise mu bindi bihugu hapfuye abantu ibihumbi niumva uca wibaza twebwe mbega twe byagenze gute kuko murabona nka biriya byo kwibyo kwiyuganira mu nzu twebwe nta vire ziba mu Burundi ariko kandi nta nkurikiza imbi zabaye z'iyo ngwara nk'izo twabonye ahandi abafashe ibyo byose izo ngingo zose ni ukuri harakenewe yuko hazoba ivyigwa kugira tumenye neza icabaye mu Burundi ariko gushika ubu aho tugeza tubona yuko bitakaze nk'ahandi urashobora gusanga ari kubera hafashe izo ngingo zo kugara imbibe igitangura birashobora kuba byarafashe no menyesha ko kuva umwaka uheze urubibe rwa Congo n'u Burundi twegereye uguruwe uwumye mu itariki imwe z'ukwa gatandatu wari umaze umwaka urenga n'amezi atatu uvyugaye hanyuma kandi nk'abantu bishira bakizana iyo umuntu yinjiye mu Burundi n'uwuje n'indege araheza agashigwa mu kato umwanya kugira ngo umuntu abone yuko adafise iyo ngwara ariko harakenewe ivyigwa gatsi n'icabaye n'ukuri ko harabaye ikintu gituma ino takariwe kurusha abandi
mu kanya gatoya cyane rwose mwavuze ko mu bagwayi bashika bagwaye ikiza covid 19 baza badasinzikaye mu gihe muronsa abasinzikaye murafise ubuhinga n'ivyuma bikwiye kugira ngo mu bavuze nka vya vyuma tuhora tubona mu bindi bihugu bikomakomeye
ego ni ukuvuga ivyuma vyo kuvura abantu ntivyigera bikwira kuko abantu bose bagwariye rimwe canke hagwaye abantu benshi urashobora gusanga urengewe ariko aho tugeza ubuwumye ivyuma vyo gufasha abatwitura turabifise nko mu kwezi kwa kane n'ubushikanganji bwaduhaye vya vyuma vyo guhemesha abantu vyitwa respirateur canke ventilateur baraduhaye ivyuma bitatu vyo kugira ngo dufashe abagwayi bacu baraduhaye n'uburyo bwo gupima abagwayi baraduha amakite yo gupima abagwayi nubwo byaje byongere iyo twari dusanzwe dufite gushika utwe mu bitaro byacu ntitwidoga kuko abagwayi bose batwituye twarashoboye kubatunganyiriza abakeneye kuja kuri ivyo vyuma vya respirateur barashoboye kuronka ukuntu tubafasha ariko tuzaja ngaho ngo mvuge ngo turafise ivyuma bikwiye kumva abagwayi boba benshi ntabo twumva hiyi iwanyu oya twaba turengerwa n'ukuri
birumvikana professeur Lionel Ndayiragije mwarubuze amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe avuga ko abandura uyu mugira n'abo wica ibitigiri biriko biragabanuka ayo makuru mwayakiri gute cyane cyane ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ayo makuru murakoze cyane Frederic aya makuru twayakiriye neza kubona ngaha muri Amerika bamaze gucandaga abantu baba ibice 50% kwijana uvuga imiliyoni abantu barenga imiliyoni 135 bamaze kuronswa izo ncandago ivyo rero bikaba bimaze kwerekana yuko izo ncandago ari kirumara kuko ibitigiri vy'abaja mu bitaro vyaragabanutse cane rwose eka n'ubu baratanguye kugabanya ingingo bari barafashe za ruhasha mu ma etamo ntara nyinshi nko ngaha California itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu bazogabanya ingingo bari bafashe zerekeye COVID, ariko abantu bakaguma bamenyesha yuko naho baramaze kuronka incanjo ko abo bandanya bafata ingingo zo kwikingira COVID, kuko COVID iracahari ku isi. Iyo ngingo rero twayifashe neza kuko turabona yuko akamaro k'incanjo icyo zimaze kugera ko, kandi turifuza yuko n'ahandi ku isi ziramutse ziboneka cyangwa zikaronswa abantu ko byofasha cyane ko kugabanya ibitigiri.
Ayo makuru ariko hariho abantu bateye amakenga, mwebwe nta makenga mufise ko ibitigiri bigabanutse abantu bashobora kuba gufata minenegwe icyo kiza, kandi tuzi ko ari kiza kibi cyane rwose, ugasanga bariroheje cyane rwose, ugasanga gisubiye kwaduka. Aho nta makenga mwebwe mwaba mufise?
Ego cyane, amakenga arahari cyane, kuko urabona ku isi hari ibihugu birenga 180. Ingorane ihari ni uko ubu naho COVID icyo kiza cy'abahitanwa nacyo nka muri Amerika kimaze kugabanuka cyane kubera ukuronswa incanjo, hariho henshi ku isi iri kiraduga cyane rwose ku isi kubera ingorane zahabaye cyane cyane n'uko ibihugu byinshi ntizifise ibikoresho byo gupima COVID, nicyo gituma ibihugu bimwe bimwe bishobora kwerekana n'ibitigiri bikeyi. Nk'ubu uravye no kubiharuro bitangwa, hari ibihugu byinshi bicerekana ko hari abantu bakeyi cyane bumva bamaze gufatwa n'icyo cyorezo, ariko ugiye uraraba urabona yuko hakiriho ingorane kugushikirizwa ibikoresho byo gupima abantu. Kimenyamenya ejo harabaye inama y'abakuru ba bibanki y'isi yose, abakuru bishyamwe ry'amagara y'abantu, hamwe abakuru b'ikigega cy'amafaranga ku isi, hamwe na guhanahana ibintu n'ibintu World Trade Organization. Ejo baragize inama baravuga mu kintu bashimikiye ko cyane, baravuze yuko ibihugu byinshi cyane cyane bikiri mu nzira y'amajyambere bitararonswa ibikoresho bikwiye byo gupima abo babagwaye uyu mugera. Nicyo gituma ubu naho ibitigiri biba bimaze kugabanuka mu bihugu bimwe bimwe, ibyo bizotuma ingingo zitezugwa kugira amaekonomi ubutunzi busubire kuduga, ariko mu bihugu byinshi haracyariho ingorane kandi zirateye amakenga ku isi hose.
Tukivuga kuri ayo makenga kandi, Professor Lionel Ndayagije, murazi ko mu maleta mwamwe nka muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu bisagara bikomakomeye ka mu ntara zitandukanye, bamaze kuvuga ko abantu bamaze kuronka nk'incandago nka zose, eka bamaze kuronka incandago nka zibiri cyanke baheje incandago, bashobora gukora nari benshi, eka bagashobora no kuja mu bibanza ari benshi, bagashobora no gukura burya butambara ambara ku mazuru no ku no kumunwa. Ibyo ntibishobora gutera amakenga kuko ata muntu abazi wacandazwe utacandazwe.
Ego, icyo rero ni ikibazo cyiza cyane, kuko aha muri Amerika ika no ku isi hose abantu bose barakwiye kwibuka yuko iki kiza ari kiza gikomeye cyane, kandi ata muntu n'umwe yo kwigereza ko, kuko hariho abagize amahigwe bakagwara bagakira, ariko hariho n'abatagize amahigwe yo gukira, ariho benshi bamaze guhitana. Nicyo bituma rero abantu hari icyizere yuko umuntu yararonkejwe urucanco ashobora kugabanya, arashobora gukura n'agafukamunwa, kuko yamaze gucandagwa abari ari byiza, ariko hariho n'abataracandagwa benshi ku isi. Urumva muri icyo gihe rero umuntu wese ahari hose akwiye kubandanya akurikiza ingingo zo kuyikingira, kuko naho atoba ari we, naho ariko arashobora kugwaza umuryango wiwe, arashobora kugwaza igihugu ashobora gutekereza inganda bituma umuntu wese ateza kuba responsable ahari hose ku kwezo kumuntu.
Reka nicyo kibazo Dr. Sylvain Nzeyimana Murundi naho nyine twarumvise ko hariho inkingo ziriko ziroroshwa hariho umupaka mu Gatumba wuguruwe ivyo ntishobora gutera makenga bamwe hamwe.
Ego umupaka waruguruwe nivyo kandi cyabaye yabaye ingingo nziza yasabye n'abana bamwe n'abandi yababa muri Congo cyangwa mu Burundi ariko cyane cyane iyo ngingo yabanje gutegurwa harabanje kuba ibyigwa byo kuraba uwo muhora uwo mupaka uca ko abantu bangahe ku munsi bano bantu baza bamaye iminsi ingahe ugiye kuraba hanyuma barateguye cyane cyane ahantu bashika bapimwa imbere yo kwinjira mu gihugu hanyuma bashika no mu gihugu bagapimwa ni kuvuga bapimwa ku mupaka mbwo niyo barayo bagapimwa ugahura rero birafasha kugira ngo ntihagire nk'uca mu byahumye ngo yinjire agwaye ni kuvuga ni ibintu nibamwe nizo ni ingingo zitegezwa gufatwa cyane cyane zigakurikirwa bakurikira baraba ingingo bafashe ku munsi nimba hari ingaruka mbi zihari ko ushobora kuba ingaruka mbi sinovuga nta mwonga nta mwonga buri tatu bidahizwe umuntu yarondeye ingorane yo zironka ariko ushika ubu ingo zarafashe kugira ngo naho ingorane zoba ziri ingorane nto zishoboka izi ingorane zishobora gutuma ako karanda gata mu gihugu cyose ni ukuvuga ubunya binjira barapimwa bagapimwa ku mupaka hanyuma kandi bagapimwa niyo bashyitse mu gihugu hagati nibaza yuko izo ngingo zizofasha kugira ngo iyo ngwara nk'iranda gato ikindi naco nuko ibyo kwikingira coronavirus bibandanya gukaraba kwambara agapfukamunwa mu bibanza birimo abantu benshi n'ibindi
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise munywanyi wacu Malashi mwiriwe neza Malashi
mwiriwe
muri hega Malashi
Kigali mu Rwanda.
Nakandi kazi na ninde?
Manirambona Marashi.
Manirambona duga ku ijambo murafite kibazo murafite cyumviro turiko twatumye abashiga ntabe babiri banonosoye cyane gose bakurikiranya hafi kiza COVID-19 ikibazo cyumviro.
Yego, kimeni cyumviro uko mbona ibintu ama ikindi ni kibazo.
Yego.
Reka rero mere ku kuko jewe mbona ibintu. Corona igitangura twebwe nk'ibihugu za Afrika cyane cyane ibi zo munsi butari bwa saha tutu kimunira y'amajyambere ni ukuvuga ngo ni ibihugu byagiye bironka ibintu bijyanye n'imfashanyo udufukamunwa indege nyinshi zaje zikoreye udufukamunwa ziraza zikoreye ibipimo bakoresha mu gupima COVID ariko jewe ikintu ngaya cyane cyane za bihugu izo bihugu murimo bikomeye za Amerika zazindi zikunda kwivanga mu by'iwacu za bihugu bikunda kwivanga mu matora yo muri Afrika za bihugu bikunda mbere buri kintu cyose cyo muri Afrika bakunda kwivanga ariko hageze ku kibazo cy'urukingo rumaze kuboneka bisa nkaho za bihugu byageze kwikunda gukomeye cyane nk'urugero uyu munsi Amerika iriko irakingira abana mu gihe abana badafite risike zo kwandura imbere y'abandi ariko uno munsi bageze kugwe kuvuga ati ubushaka wese wumva bikeneye naze yikingire mu gihe muri bya bihugu bimwe baba batubwira ko bakunda buri munsi twebwe hari abantu benshi bakeneye izo nkingo bafite na risike zo kwandura bataragira batari ikingira bero kuri icyo gihe nkabona yuko bo umugambi wabo ari ukwikingira nibaheza bamaze guheza kwikingira bo babonye batokwandura hama baze batangure rero bacuruze rwa rukingo rwabo muri Afrika batangure badusabe bya bindi byose kugira ngo baduhe urukingo rero jewe ku bwanjye munako ngaho habayemo ikibazo kandi tutafashanije mu bibazo nk'uko ibibazo byacu bahora umenga babyita ariko bisa nkaho batereye amagara hejuru basamya y'iwabo hanyuma rero ikibazo ndakibaza uwo muganga wo muri Kira Hospital ndi mu Burundi jewe ni mu Rwanda ariko ndi mu Burundi n'igihugu cagiye muri cyitwaye ukuntu gudasa nuko abandi bitwaye muri East Africa kubijyanye no kwikingira corona agafukamunwa ntikigize kabitegeko ngo mwibarabara buri muntu wese yambara agafukamunwa uretse ko hariho biro zimwe zimwe zagiye zishyiraho iryo tegeko. Uburundi kandi ni igihugu kugeza uyu munsi atamuntu n'umwe arakingirwa n'abakozi ba mashyirahamwe mpuzamakungu bababwiye ati ntibaje gukingirirwa iwabo. Ndabaza rero uwo muntu ko asanzwe ari n'umuganga mbega abona izo bintu byose byabaye ntituze kuri ritime imwe n'iy'abandi no kuba uyu munsi urukingo rusa n'urutaremerwa na leta y'u Burundi na minisiteri ya sante kugira ngo bemererwe ruterwa abantu muri make je mvuga ngo bisa nkaho u Burundi bwasuzuguye corona nanjye ndi umwe mu bantu bayigwaye bakayikira none nta ngaruka bifise muri kazoza bitewe n'uko abandi bitwaye ariko tuba tukitwara
reka turabe ko Dr. Yoba afite inyishu hari nk'uko twabivuze iyo haba nk'umutegetsi akora mu bushikanji bujejwe amagara y'abantu mu Burundi niba ari kugishura neza cyane gusa ariko na Dr. Sylvain Nzeyimana arabikurikirana arashobora kumenya igituma izo ngingo zose zitafashwe duga ku ijambo Dr. Turakumva
mu kuvuga ibyerekeye coronavirus ku isi yose si mu Burundi honyine ibyerekeye coronavirus cyangwa covid-19 cyabaye ikibazo cyafashwe mu minwe n'amaleta kandi leta imwe igishyira imbere si byo iyindi ishyira imbere usanga ukuntu umuntu atunganya igihugu ciwe uko gitunganya muri Amerika siko gitunganya muri mu Fransa canke mu Burundi canke mu Rwanda igihugu cyose gifite umutunganya ingorane z'ikironka murabona hari ibihugu bugaranya abantu mu mazu hari ibihugu basabye abantu ngo bambare ubupfukamunwa je naraganiriye n'umuganga akorera mu gihugu cya Suède arambwira yuko kuri bo ibyo kwambara ubupfukamunwa atacyo bimaze ibyo kugarana abantu mu mazu atacyo bimaze ni ukuvuga igihugu kimwe kimwe cyose kirafite ukuntu gitunganya ibyerekeye igitero kure kuko ibya covid-19 byabaye nk'igitero igihugu cyose kirafite ukuntu kigifatamo kandi ni kubyubahiriza umuntu wese afite uko atunganya urugo rwiwe ibyo byo ni ukubyubahiriza icyo ni kimwe igira kabiri rero ingingo ntihabye nk'ibyo zo kuvuga ngo kwambara ubupfukamunwa cyangwa gucandaga ni ingingo zifatwa n'ababijejwe kandi ingingo yose ifatwa mu gihe cyayo niko muvuga si ndi mu kibanza cy'abafata ingingo ariko icyo nzi cyo ifatwa mu kibanza cyayo hageze uraraba ukabona uti tujyanye n'ibihe turimo tujyanye n'ibishoboka mu gihugu cyanjye iyo mufashe nk'ibi niyo ngingo yokorohereza bose ni ukuvuga yuko ihinda mu petuma umuntu avuga ati uno munsi nyumvira gutya ejo nzi banyumvira ufundi kandi ibyo ntibisanzwe n'amareka nuko akora rero mugabo ngiriye ko mvuga ibyerekeye mu Burundi nandeza kuva kare twaragize imana kubera umurindi w'iyo ndwara uko wari hanze siko mu Burundi kandi ibyo turabishima ariko ibintu byose aba yuko tuguma dushishoza tukamenya igituma byagenze gutyo imana nambara numva ari ukuntu umunsi wambu n'umwanya ariko nk'uko Frederic Nkurunziza mwabivuze yaba umushikiranganje ariko ari ku murongo na twebwe yari gushobora kumuha zimwe mu ngingo zituma ingingo zafashwe kirya gihe cyangwa zifatwa mu bumwe zimwe mu ngingo zituma babigenje batyo mugabo reba aho ngeze ntaho ashobora kumwishura
murakoze cyane rwose reka tubaze na Professor Lionel Ndayiragije niba afite icyo yishyura kuri icyo kibazo cyabajijwe na Malashi mukane gatoya
ego hari ikibazo kiwe cya mbere yavuze ku rwego rwa Amerika nashaka kubanza kwishyura nuko Amerika yarafashije cyane kurwanya covid-19 muri Afurika urazi haheze imyaka irenga na 20 mu myaka 20 iheze Amerika mu gisate cyo gufasha iby'ubuvuzi Amerika imaze gushyiramo ubutunzi ugera ku miliyaridi zirenga ijana z'amadolari mu gisate cy'ubuvuzi muri ibi bihe bya coronavirus barafashije cyane gufasha gushikiriza ibikoresho ibihugu kugira bashobore kuyipima. Hariho ibikoresho byinshi byatanzwe kuyipima hamwe no kuvura abagwaye corona. Ivyo navyo bikaza byiyongera ku byo Amerika isanzwe ifasha muri Afrika, ari ingwara nka za Ebola, malaria, kuko nizo ngwara ziracahari, canke abana bagira ingwara bakiri bato, canke ibintu byo kwibaruka, hose barafasha cyane. Ubwo bagumye bafasha gose no muri iki gihe cikikiza cha corona. Uravye ibitigiri cyane cyane nko ku rwego rwa malaria, kubera imfashanyo Amerika yamye itanga no muri iki gihe cya corona, kuko malaria ntigeze ihagarika, biramaze kugabanya abantu bahitanwa n'icyo kize ku bice birenga 60%. Urumva rero naho corona hari izindi ndwara ariko Amerika yagumye ifasha, ariko dusubiye ku rwego rwa corona rero Amerika gushika ubu iriko irafasha cyane, naho abantu badashobora kubyumva cyane cyane mu makuru, kubera kenshi mu makuru baguma bashimikira ko ingorane zihari ino muri Amerika niho zoza zimenyekana rwose, ariko no mu bindi bihugu Amerika iriko irafasha, si muri Afrika gusa, no mu bindi bihugu byinshi, eka n'ubu mu Buhindi mu myaka mu mezi aheze ntibari bafise ibiharuro byinshi, ariko mu minsi iheze n'ubu ibiharuro byari byabarengeye, hanyuma Amerika
yatanze ibikoresho
byabafashije cyane.
Yego,
icyo nicyo nashaka ku n'ubu rero bariko barafasha gose kugira n'incanco zize ziboneke ku isi hose, cyane cyane zikwiragizwe, kuko ingorane si ugushikirizwa incanco gusa, ni kugira naho bozi bashikiriza kugira zishobore gushikira abanyagihugu, kuko biramaze kuboneka yuko hariho ibihugu byinshi byashikirijwe incanco ariko ntibashobora kuzishikiriza abanyagihugu gushika naho incanco zononekara.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na David. Mwiriwe neza David?
Mwiriwe.
Muri hega David?
Ndi mu Rwanda muri Kigali.
Kandi kazina ninde?
Kandi kazina ni Dufatanye.
Dufatanye, duga ku ijambo Dufatanye David.
Okay.
Kibazo cy'umubiri.
Ndashaka kubanza nkagira ibyo mvuga bya kuri COVID, hanyuma nkaza kubaza n'ikibazo.
Yego.
Mu by'ukuri COVID njyewe mu gihe tumanye nayo nabonye ko yabaye umwarimu mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko COVID yigisha abantu cyane, nkanjye urugero yanyigishe kuba mu bushobozi bwanjye, kuko COVID itaraza wasangaga umuntu akoresha amafaranga mu byo yiboneye cyangwa
Davida. Muratwumva?
Ndakumva neza.
Ye, duga ku ijambo. Mukanya gato wibaza ikibazo n'icyumviro ugishikirize.
Okay, reka mvugeho gato nyine, na ndimo mvuga nyine uko COVID yatwigishije muri iki gihe tumaze tubana nayo. Hanyuma nkashimana Leta yacu y'u Rwanda mu by'ukuri mu bihe bya COVID yatweretse ko itwitayeho cyane, kuko yadufashe mu bijyanye no kubona inkingo. Ubu nawe ndi umwe mu bantu babonye urukingo rwa kabiri ejo, ndi ku wa mbere w'iyinzi twatangiye. Noneho ikibazo nendaga kubaza, ndashaka kuvuga ko Afurika mu iki gihe cya COVID yagaragaje ubushobozi bukeya, kuko nubwo twabonye inkingo tukabona n'ibikoresho bipima ubwandu bwa COVID, ariko muri ibyo byose nta na kimwe twigeze tubona cyakorewe muri Afurika cyangwa se cyakozwe n'amahinguro yo muri Afurika. Twaje tubona za AstraZeneca, za Pfizer z'Abanyamerika, tukabona n'izindi nkingo zitandukanye. Nshaka kubaza umwe mu abo batumirwa, sinzi uwansubiza arinda, ariko babona ari iki cyabuze kugira ngo Afurika ikoreshe ubushobozi bwayo? Uyu munsi twari dufite urukingo natwe rwakorewe muri Afurika, kandi tubona ko Afurika ifite impuguke, ifite abantu bize benshi twumva bakora za San Francisco mu Bufaransa, abona ahantu hari amavuriro akomeye n'ahandi hirya hino muri za kaminuza ziri ku isi. mubyukuri ni iki cyabuze, niki cyabuze kugira ngo bo gutegera maboko abanyaburayi cyangwa se Amerika ngo abariyo yadereza inyingo ese barabona ko mu gihe kiraza twongeye kugira ikibazo cy'indwara itwibasira Afurika iriteguye kuduha izo nshansho cyangwa se kubona imiti yakorewe hano iwacu muri Afurika akaba ariyo yatugura
Nego reka tuha kanya baguhe inyishu reka dutangure ku Professor Lionel ndayiragije mu kanya gato muhe inyishu
icyo kibazo ni cyiza cyane bivuze yuko amahinguriro yo gukora imiti muri icyo gushika ubu amahinguriro si menshi ku buryo bashobora kuronswa cyangwa gukora izi nshandago ku bwinshi mu mwanya mutoyi ariko icyo ni kimwe mu bibazo giheruka kwigwa actually ejo niho nabivuze kare abakuru b'ibanki y'isi yose hamwe na World Trade Organization hamwe na n'abanuvura igisate cy'amagara y'abantu ku isi bari babonanye icyo carimo mu bibazo bize yuko bagerageza kuronsa imitahe kugira bashobore kugira n'amahinguriro no mu bindi bihugu kugira mu gihe ikiza cyosubira kugaruka bashobore gushobora gukora iyo miti bakayishikiriza abantu byose bisaba imitahe ariko ikindi nacyo nk'uko umushinga ntaye bivuze nuko ariho urumva ibihugu byarafashe indimo zo kwirwanya icyo rero ni ikintu cyiza kandi bo bandanya bafata izo ngingo bagerageza kugira icyo cyorezo gishobore kuranduranwa n'imizi gishobore kurangira ku isi
Dr. Sylvain Nzeyimana dufatanye David ati ni kuki abanyafrika b'incabwenge ariko hageze ko wazana ikintu gihambaye nko gukora imiti ico kiza canke ibindi byose bihambaye bataboneka ku bwanyu ivyo bibakuke
ico ni kibazo kigoye kwishura kuko ahanini ni kubera uburyo buke kuko urumva mu bihugu bya Buraya Amerika yaratunze kudusumba rero kandi ufise uburyo akora byinshi kuko ndakubwira yuko n'abashakashatsi bini wacu iyo bagize ubushakashatsi bakabura uburyo baraheza bakademukizwa bakabiheba batabigeze naho baca bagenda muri ibyo bihugu biteye imbere aho mwumva ngo ayo mashyirahamwe ngo arakora inshanto si ngombwa ngo izo nshanto zikorwa n'abashakashatsi bo mu bihugu byabo ujyaho usanga harimo abahinzi usanga harimo abashinwa usanga harimo abanyafurika ni ukuvuga ushobora gusanga harimo n'abarundi barimo bakora izo nshanti ni ukuvuga ubukene n'ubwongereka bwo gutuma hanyuma ibyo nibyo byo bituma twihegura ariko byo dutuma ahubwo no kwikubita agashi ugahora uti ubu ni abafite uburyo muri Afurika nyabuna ntibabushire mu guteza imbere ubushakashatsi mu guteza imbere ibyigwa bya kaminuza mu guteza imbere abantu kuko urumva umuntu iyo avuye mu ngorane z'inzara z'ingorane z'intambara araheza akiyumvira ibindi rero muri Afurika ni badaho ko tucugarijwe n'ingorane nyinshi zituma tudashobora gutera iyo ntambwe yo kwiyumvira ubushakashatsi ugasanga rero abahinga bacu iyo abonye yuko muri Afurika bidakunda aciye agenda mu bihugu bya Buraya kandi bamwakira nayo bakora kubura uburyo nayo ubwenge turabukise ingorane turazibona ariko uburyo nibwo bikabugura ubwanje niko niyumvira
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Ephrem mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega ya Ephrem
ndi Bujumbura mu Burundi
akandi kazina
twagira Yesu Ephrem
twagira Yesu mu kanya gato ikibazo cy'iyumviro
yego nagomba kubaza abo batumire
yego
ngaha iwacu mu Burundi urabona ingingo zo kubahiriza corona nenga ntizafashwe bishemewe mu bindi bihugu baravuga ko abanyagihugu bashobora bagafata ingingo y'amasaha ntarengwa yo kuba bari mu ibarabara abandi ugasanga bafise n'andi masaha y'ijoro abantu badashikiriza gutembera ariko twe mu Burundi turatembera ukuri kwanyu kandi igihugu cyacu ko kitarafata ingingo zo kurondera icancu. None corona umba izotubwa gute mu bindi bihugu, kandi twebwe abarundi tuziyongera gutendera mu bindi bihugu, ntituzava dusanga twarakumiriwe mu bindi bihugu, kandi natwe leta yacu yari ifite uburenganzira bwo kujya kurondera icancu. Noneho tuzobigira ingaruka iyihe ku benegihugu dukunda gutembera tujya mu bindi bihugu. Ikibazo cyanjye cyari icyo.
Murakoze vraiment. Reka tugihe Dr. Sylvain Nzeyimana. Ariko twabanza kuvuga ko naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ama leta atandukanye yafashe ingingo yihweje ibitigiri z'abantu bagwaye banduye umugera wa corona. Hariho amaleta menshi yatigeze afata ingingo zo kugira umukwabo mu ijoro nk'uko muri ko murabibaza Ephrema. Duga ku ijambo umushyira ntahe Dr. Sylvain Nzeyimana.
Egome twagira yezu ndumva amakenga yiwe avuga ati none ko twebwe nimba namutahuye neza yashikiriza ishingo cy'uko none ko twebwe abantu bigegenza kandi atangorane, ati none ko ata rucanco uraboneka mu Burundi ubwo Barundi niyashaka kuja hanze batacandajwe ubwo ntangorane ntibadakoresha ashaka kuvuga.
Yego
nimba namutahuye neza.
Yego
no kuvuga kibyerekeye urucanco nongeye kubigaruka ko n'ingingo izokatwa n'abijejwe nabye yuko ibyerekeye ibya covid 19 ari abayifashe mu minwe, ahanini ari abajeje ibintu kubera n'ingorane itaraba umuntu umwe, itaraba abantu babiri, n'ingorane irabyihugu cyose. Rero nibaza yuko hari abajeje ariko arabyimbwira nibabona ko hageze yuko ingingo yafatwa ariyo yo gucandaga iyo ngingo nta nkeka izofatwa. Kandi murabizi no mu bihugu bya Buraya ingingo zo gucanca abantu ntizaje gutyo. Hari abatanguye abandi bakavuga ati natwe turakurikiye, hariho abashimye runo rucanco bakanka urundi gutyo. Ni kuvuga ingingo zizofatwa n'ababijejwe nibaza yuko twagira yezu atubwiye impungenge cyane. Ni kuvuga nihagera ingingo zizofatwa mu kurindira umuntu ararindira atekanye uzoshaka kujya mu gihugu cyo hanze basaba yuko abwirizwa kuba acandaze azoheza araba ukungene ashika mu gihugu bashobora gucandaga mu kurindira ifatwa kuko urumva uko zivirijwe niko zisanzwe. Ariko nibaza yuko atawoshaka kwihutisha ibintu ikintu cyose kiba mu mwanya wacu niko navuga. Kandi igihambaye kiza gutahura nuko kwihuta nacyo bimaze mu gufata ingingo. Nyabona gufata ingingo wabanje kuraba ingingo yozana iki, inyungu ni iyihe, mbega ndayitanguye ngo yiheza nibaza ko aribyo abadutwara baheze bakiyumvira. Muno mwanya nicyo navuga.
Murakoze cyane rwose. Ndabona turi kumwe n'ubundi bunywa nyuri radio Ijwi ry'Amerika. Veno mwiriwe neza. Veno muraho ga? Veno muri hehe?
Ngaha mu gisagara cya Bujumbura.
Bujumbura. Akandi kazina kawe ninde?
Nshimirimana.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imbyo. Ego
kibazo.
Mhm.
None ko hariho ibihugu bimwe bituma ko icyancu ama ibindi nabyo bikazihakana, duhereye ku Burundi tege Burundi baravuga yuko icyancu ataragira ko bazizana. Yoba ari impamvu iyihe ituma batashoka bazaki?
Alo, Vena, muratwumva? Ndabona umurongo wa Vena umengo ntiyifashe neza, ariko yamaze kubaza ikibazo cy'impamvu zoba zituma ibihugu bimwe bimwe bifata ingingo zo kwemera incanco mu gihe ari abandi batemera izo ncanco. Telefone yicitse, amaze kubaza ikibazo. Reka Professor Leonela ndayiragije, murashaka kucishura icyo kibazo?
Yego ndashaka kucishura. Murakoze cyane. Urumva byoba byiza ari uko ibihugu byakiriye izo ncanco, kuko biramaze kwibonekeza yuko zigabanya igitigiri cy'abahitanwa n'iki kiza cya covid. Kimenyamenya icyatumye bahagarika indege nyinshi kugenda canke bahagarika mu bihugu byinshi bifata ingingo za guma mu rugo. Izo ngingo zose zari kugira ukwandukizanya kwikiza cha COVID kigabanuke, kandi nico gituma abantu babwiye bambara agafukamunwa kugira bagabanye ico kiza mu mwanya bariko bararondera urucanjo, kuko y'abantu badacandazwe urumva iyo ngwara yari nshasha, urumva batezo kurondera incanco bakongera bakarondera n'imiti ishobora no gufasha gufufaza cyane kuyikiza, ariko ibyo byose bifata umwanya. Nico bituma babanje gufata ingingo zo kugira agafukamunwa, ingingo zo guhimiriza abantu gukaraba, kutagoba barahantu ari abantu benshi. Ibyo akaba ari ibintu, izo ni ingingo zikomeye kandi zaruhasha. Ndashaka no kugaruka ku kibazo cyo cyabajijwe kare, uko ingingo tuvuge ari ibihugu bitagiye bafata ingingo zisa n'ahandi, ariko no mu Burundi barafashe ingingo za sinandura sinandukiza, ico abantu ntibocibagira, kuko muri ico gihe nuko abantu bakwiye bose naho baraba mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu bakwiye kwibuka yuko naho ibitigizyo babisa na bikeyi COVID nihiri, kandi abantu barazi amaze guhitanwa nayo. COVID barakwiye kubandanya oboye n'inyigisho amaze kuba aragafukamunwa, gukaraba, kwirinda kuba hano hari abantu benshi, mu gihe akiriko harikwa ikibazo cyo gutangwa incanjo. Ndifuze yuko no mu minsi iza ndazi yuko nizo ncanjo tizoteba ziboneka ku rwego rw'isi yose, abantu bazozironswa, ariko mu kanya zitararonswa umuntu ku rwego rwiwe gushika ubutirazi yuko umuntu ashobora kwambara agafukamunwa, umuntu ashobora kuyirinda. Ariko n'abakuru babandanye bigisha n'abaganga babandanye bigisha abanyagihugu cyane cyane abanyagihugu babandanye babigisha ingingo zo kurwanya corona, kuko mu gihe hoba nk'ibiriko biraba mu Buhindi, Nepal, Bangladesh n'ibindi bihugu byinshi, eka no muri Afrika biriko biraba naho bitoba bimenyekana, nuko iki kiza ni kiza gikomeye cyane. Icyo kintu rero ibitigiri bibaye binini cyane, ibitaro birarengegwa hanyuma bikaba ingorane ku rwego rw'igihugu. Nicyo gituma ingingo zo fatwa hakiri kare kugira ibitaro ntibirengegwe.
Ego murakoze ndabona Vena ari ku murongo yari yabaje ikibazo cya mbere, sinzi ko ari afite cya kabiri. Vena hari ikindi kibazo mwari mufise mu kanya gatoya cyane rwose, ikibazo kigufi kugira ngo duhe n'akanya abandi banywanyi baturindiriye.
Ikibazo nari nabajije nuko nabajije ko ubwo icyo cyanjo ko tubona abategetsi bacu baguma bakwega amaguru kugira ngo bazikomande, ubwo ntiboba batinya kuziriha amahera cyangwa zitangwa kuri gusa.
Reka duhe ijambo Dr. Sylvain Zeimana mu kanya gatoya cyane rwose, ndabona abandi baturindiriye. Muzuwe ku ijambo Dr. Ari kubaza niba igituma bihugu birimo Burundi bitame izo ncandago ngo bari kubura amafaranga yo kuziriha.
Ego icyo ni ikibazo cyiza. Oya, ntabwo kora kubura amafaranga yo kuziriha kuko mu bisanzwe nibaza ko incanco ziba zizinze kurusha nk'izi imiti duha abarwayi barwaye mungira wa sida cyangwa imiti y'igituntu cyangwa imiti y'iya malariya. Oya, jewe nibaza yuko ingingo itarafatwa, ingingo nayo nababwiye ko izofatwa hageze, nababwiye kandi ko atari jewe ndofata iyo ngingo, izofatwa nabi jewe badukuriye mu kuyobora igihugu. Ariko yambaye nuko nkuko kufyondeelegeka yivuga, yambaye nuko ibikenewe byose kugira ngo umuntu yirinde umugera wa COVID 19 byoba naye handi uburyo yaba ari uburyo bubuze ari uburyo burabura kandi tukabusaba, iyo uburyo bubuze burashobora gusaba ababanyi, urashobora gusaba abagenzi, hariho ibihugu ibanyi, hari ibihugu bikunda Burundi, hariho na n'ibigega mpuzamakungu bishobora no gutanga imyenda. Nibaza yuko atari ukubura uburyo cyane cyane, ahubwo nibaza yuko ingingo itaragera gufatwa, kandi yuko twotenyenya abibyebye ndabizi yuko bahanuza umunsi rero hageze yuko afata iyo ngingo bazibifata.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo n'ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Innocent. Mwiriwe neza Innocent.
Yego mwiriwe.
Muhega Innocent.
Eh ndiga mu bijombura mu Kanyosha.
Mu Kanyosha kandi kazina kawe ninde?
Eh nitwa Innocent Bina.
Ndwimana duka ku jambo mu kanye gato ikibazo ikimvira.
Eh nikibazo n'ikiyumvira.
Yego.
Ele kumbona izo nke ingo za corona izihe kuko ko batakihuriza ko bose nkubati hariho igikenewe n'amategeko cyangwa ngo hari izemewe n'amategeko ngo batiteye abantu ngo hariho ikitanga ngo zonona abantu nko mu mitsi y'amaguru kandi ukaruka zisanga n'ibihugu bimwe bimwe ntizemera izo nkingo za corona none mubona urukingo nyakure abantu bokwemera kugira natwe zino mu Burundi kugira bazemere bakaje na nko gucandagisha abantu izo nkingo zobareze kisha kwemera aho urukingo ruva mu bihugu uruhe ko mbona bose bavuga ati inkingo kuko zitandukanye bamwe batavuga ko batagihuriza ko bose rero ubona urukingo nyakure bohuriza ko bose bakavuga ati reka tuzitange urukingo nyakure kugira bikakura intwari mu bantu kuko bari nkuruhe kugira natwe nkine mu Burundi kivuga ati reka natwe dushikirize baruzane kugira natwe tuyikingire.
Dr Sylvain Nzeyimana afise inyishu kuri icyo kibazo
ariko sinazumvise neza nababwiye ko hari igihe kitamera neza sinazumve neza n'ubwo ikibazo yarabije
umushinga ntahe Innocent Nzeyimana ariko baza ikibazo kijanye incandago zitemewe bimwe bimwe gozoba zitera ingorane akabaza ko incandago zo kwizerwa ho mu Burundi ni nkizihe muri zo ncandago zose ziko ziratangwa.
Ego cyo kibazo ni kiho kiza cyane ni kuvuga zerekeye incandago ni nk'imiti umuti wari wose umuntu aronse Innocent urashobora gutera ingaruka mbi mu mubiri rero iyo umuti cyane cyane nk'imiti mishasha umuntu atabazi neza nk'iyo canco urashobora gusanga n'ibyo biteye ingorane ariko mu gutanga umuti umuganga ateza guharura ati none cyane mu gufata ingo yo guha umuti umurwayi uravuga uti mbega none ndaze igihe gikuru muri byose ni uko umurwayi yogwa ari indwara cyangwa kumera imukingira nimba kuri mukingira ashobora kuba inkurikizi ndazemeye mugabo umurwayi ntabwo ari iyo ndwara kumbura iyo miti kenshi ni uko umuntu aharura nayo handi imiti yose umuntu ashobora gufata irashobora kumutera ingaruka mbi n'incanco zirimo urucanco rukoreshwa mu Burundi reka n'incanco zikoreshwa n'ahandi hose n'incanco zikoreshwa n'ahandi hose ariko hanini incanco zikoreshwa mu Burundi ku bwanje n'incanco zigasaba kubikwa mu mafrigo akanyisha rwose kuko nk'uko mwabibonye hariho incanco zisaba yuko umuntu akanyisha rwose ku madegre selisiyusi amanuka akajya muri -80°C ni ukuvuga nk'izo ncanco zo tugura nk'aha mu Burundi murabizi ko mu Burundi ahantu hose hatari umuyagankuba n'incanco dusanzwe dukoresha hari amafirigo akoresha amazutu niyo usanga umuntu akoresha ahantu hose ushobora gusanga hari umuyagankuba nicyo gituma rero ku bwanjye urucanco wakora mu Burundi ngo urucanco rudasaba kubikwa ku bukanye bwinshi cyane rudasaba gukanyishwa rwose naye handi incanco zose zirafise ingaruka imiti yose muri rusange irashobora gutera ingaruka mbi ariko hari n'umuntu arabica yokiza nubwo ingaruka mbi zishobora kuba zihari rero ntazi urucanco ku bantu benshi ndoba ntibige benshi kumvire ko hashobora kuba hariho abugira ingorane mugabo abagira ingorane bo babake gusumbya abokira nuko umuntu yiyumvira ariko ku rucanco twakoresha n'urucanco rudakeneye gukanyishwa cyane mugiye kuraba hari incanco ukuntu bazibika bigenda bitandukanye
murakoze cyane rwose kuri izo nyishu turi kumwe kandi na James undi munywani radio ijwi rya Amerika. James miriwe neza
miriwe
muri hehe James
na mahoro n'amahoro
muri hehe
Ibujumbura
murafite ikibazo cy'imbiro cyo tuvuga ku kiza COVID-19 tufise abahinga bakomeye cyane rwose bakurikirana ibijyanye n'icyo kiza turi kumwe na Dr Sylvain Nzeyimana tuba turi kumwe na Professeur Lionel Ndayiragije duga ku ijambo ikibazo icyumvira.
Ego ikibazo cya mbere nge ingire ndababaze hano mu Burundi iwacu nibyo ikiza cya corona virus kirahari ariko turiko turaraba ukuntu mu bindi bihugu bandura n'ukuntu cyabahitanye siko iwacu biri baravuga yuko mu Burundi kimaze kwitana abantu batandatu kuva gitanguye icyo bitigiri kimaze n'ibindi bitigiri bishangira ngo bitari bike bamaze kwandura ariko benshi barakira na kindabizi namaze ko na benshi bagiye basanga bamaze gukira ndabazi turabana turagenda n'abagenzi inshuti zitari barabigwaye barakize nsamutubwira igituma mu Burundi batandura cyane ndiko mvuga mperereye igituma mu Burundi batandura cyane nka za Amerika rero baravuga yuko ari indwara iva ku isuku rike ahenshi ni kubavuga ariko tugiye kuraba cyangwa usanga iyo Burundi atasuku tusha tutegeze n'isuku riba ryari za Amerika mu Bufaransa na za Itali n'ahandi henshi muri bya Burayi biteye imbere n'abantu bafite isuku cyane ariko iwacu bakatubwira dukoreshe udupfukamunwa ntituramukanye yego batubwire igituma nk'icyo mbega ku isi ho bahariho igihugu itegetse ishikamwo murakoze
murakoze James ikibazo tugihe ubwambere na mbere professeur Lionel Ndayiragije duga kujya mu mukanya gatoya cyane
yego ego ikibazo nyamukuru ni icy'ibikoresho cyo gupima aho ariho ico kiracari kibazo mu bihugu byinshi ngira no mu Burundi barabashikirije ibikoresho byo gupima ariko kenshi no mu mico yacu umuntu aja kwipimisha ariko yamaze kuremba njyo bituma naho ibitegerezo bari bike kenshi byo barabantu bameze nk'abarembye bakavuga reka mpe kuja kurabisha ariko ariho benshi bashobora kuba badashobora no kuja kwipimisha cyanke kubera bashobora no kuba batinya kubera n'umugambi wa sinandura sinandukiza umuntu ashobora gutinya kugenda yamaze kurwara njyo bituma ibitegiri birashobora kuba biboneka ko ari bike ariko igikuru nuko corona ihari nuko ingingo abantu bose bakwiye kuzikurikiza nkama bakagerageza kuyigwanya cyane cyane nk'ubu henshi ku isi abamaze kuronswa incancu cyanke bafashe n'ingingo zikomeye aho bitanguye kugabanuka bobo ubutunzi basubiye gutangura kugaruka aho hoba ingorane n'igihe mu bihugu bimwe bimwe nk'uko ko mu Buhindi ibintu byokomera kandi ibindi bihugu biriko birazamura ubutunzi ugasanga ubukene koroni iragarukanye ubukene irongereje ubukene njyo bituma ubu hariho n'imigambi myinshi yo guteza imbere igihugu abantu rero bakwiye no gufata izo ngingo zaruhasha zo kurwanya korona aho bari hose naho boba babona ngo bitigire bihari n'ibike ni byiza bigumya ari bike ariko nibibandanye byiyongera abantu bagerageze bafashe bakati ingingo zo kuyirwanya ntiyongerekane kuko ibitaro byorengerwa
igome Dr. Sylvain Ndayizeye namwe mbwira icyo muvuze kuri icyo kibazo kibajijwe na James
icyo kibazo cya James ikibazo kirashe ati mbega ni kubera iki ahandi bakarirwa twebwe gushika ubu tukabona benshi baragwara hari abagwara bagakira hanyuma cyane cyane abitaba Imana bakira amaze kwitaba Imana abantu batandatu ni ukuri ni ikibazo najye mpora nyumvira kandi sinatsinzwe gace byenyine ni ikibazo nibaza yuko bisaba yuko abantu bazocicarira kuko twarabonye byaragaragaye yuko abantu bagwara mu Burundi ari bake abantu bitaba mu Burundi ari bakenye kandi atari uko turushije uburyo bwo kwikingira abandi bantu bose yego ariko icyo navuga ni uko twebwe ingingo twafashe zagenze neza icyo nicyo kiboneka ni ukuvuga ingingo zafashwe n'abajeje amagara y'abantu zabaye ingingo zo uko byaciye bigaragara yuko zagize icyo zifashije ariko kumenya igituma n'ukuri si izo ngingo zonyine kumvure hariho abashakashatsi bamwe bavuga yuko hariho mu mubiri w'abanyafurika cyane cyane harimo ama antikoro ibintu bigwanya ama infection bitumwa n'uko abantu b'abanyafurika bakunda kurwara ama infection ategwa n'izindi coronavirus atari ijya covid 19
COVID-19 mugo hari zindi coronavirus aba aba za muri Afrika zaza zigatera ama gripe kandi cyane mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kw'icyenda bigatuma rero igihe haza COVID-19 imibiri yacu yari kandi ifisha abasoda bakinga kuri coronavirus hari aho bivuga ko byo bari yizi ariko harakane ubushakashatsi n'izo kuri ntawe bituma neza bakingi kurusha abandi
ndabona kanya kariko karihuta mu ntango twavuze ko leta z'umwe za America ishyamwe OMS navyo nyene byagabishije abanyagihugu cyane cyane muri iki gihe ikiza cha corona kiriko kiragabanuka kiba iyo shirahamwe na leta z'umwe za America bigagabisha abanyagihugu rero kugira ngo ntibafate iminenegwe icyo kibazo babandanye bikingira impanuro mwotangaza gutorero kuri wewe nyene Sylvain Nzeyimana impanuro mwo abanyagihugu ni nkizihe mu kanya gatoyi cyane gose umunota umwe
impanuro tw'abanyagihugu ni ukuguma bumviriza amakuru avugwa hirya no hino ku byerekeye COVID-19 ni ukuguma bazirikana ingingo zafashwe zo kugira ngo dukingire ikingire uwo mugera kwambara agapfukamunwa iyo umuri mu bantu benshi gukaraba n'amazi meza n'isabuni aho uronke akajya hose hanyuma kandi kugenda kwipimisha wumvise ufise ibipimo ufise ibimenyetso by'iyo ndwara ahanini ibyo bintu bitatu
namwe Professeur Lionel ndayiragije akamu mote abanyagihugu muri rusange kugira ngo naho ibitigiri by'abantu ico kiza gihitana naho bitigiri zaja kwa muganga mu bitaro biko biragabanuka akamu mote ranakahe impano mwoha abanyagihugu muri rusange ni hize
ego abanyagihugu nashaka kubanza kubaremesha naho ibihe bigoye gose muri ibi bihe iki kiza cha coronavirus bimaze igihe kirekire urumva abantu benshi bimaze kubarohisha ariko ni bobandanya bagerageza kuyirwanya aho bari hose umuntu wese ahari ku rwego rwiwe kuko umuntu wese yikingiye aba yikingiye ubuzima bwiwe abakingiye ubuzima bwabo b'umuryango wiwe eka abakingiye n'igihugu abantu rero babandanya izo mpanuro zo kuyirwanya hanyuma ndibaza yuko imyaka izoza iki kiza gishobora kuba cagabanutse cyane ku isi cyane hamaze no kuboneka incancho nyinshi ku isi abantu bakazishikirizwa eka n'imiti ariko muri iki gihe ibintu bitarashikirizwa hose abantu ku rwego aho bari hose bakwiye kubandanya bafata bagira ubufukamunwa birinda ahantu hari abantu benshi abandi babandanya bakurikiza impanuro z'abaganga
mu masegonda makeyi Dr. Sylvain Nzeyimana impanuro musangira n'abandi baganga nkamwe impanuro musangira n'abantu bose barongoye abanyagihugu ni hize mu kanya gatoyi cyane gose amasegonda 30
yego impanuro noha abaganga nzi banje ni kuguma bararika abagwaye baronka babaha impanuro zo kugira ngo bikingire COVID-19 ariko cyane cyane bayingingo nubaha impanuro zo kwikingira cyane cyane kuko biragaragara yuko iyo habaye igitero nk'iki cy'indwara nk'iyi abaganga barimo karigwa abaganga hamwe n'abafasha baba abaforoma cyangwa abandi bakorera kwa muganga icyo ni kimwe hanyuma ku banyagihugu muri rusange ni ugukurikiza impanuro bahabwa n'abaganga cyane cyane ku byerekeye kwikingira COVID-19 hanyuma kandi kujya kwipimisha ikindi kintu basaba cya nyuma abantu bareke kuza bariha imiti batandukanye na muganga kuko twarabonye yuko abantu bagenda mu mafarumasi bakagura imiti bagashaka kwivura abantu boye ahubwo biture amavuriro yumvise ibimenyetso
Dr. Sylvain Nzeyimana Mwambaria Dr. Sylvain Nzeyimana Professeur Lionel Ndayiragije ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika kuri ibibazo bihambaye cyane cyane muri iki gihe icyo kiza naho kiriko kiragaruka mu bihugu bimwe bimwe hari ibindi bihugu nk'uko mwabivuze mu Buhindi kisa n'icyihaye inkumbi turabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika impanuro mwatanze ni impanuro zikomeye cyane gose turashimiye kandi n'abanywanyi bacu bi radio ijwi rya Amerika Ephraim Twagirayezu Venant na Innocent na James abo bose bahamagaye bagabaza ibibazo bihambaye cyane rwose ikaba gahabwa n'inshu n'abashinganahe bose twari kumwe turabashimiye mwese turashimiye n'abanywanyi bose bi radio ijwi rya Amerika bateze amatwi ikiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.